mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi bikomeje kwibanda ku rupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yashingiye ku munsi wa mbere w'inondwi.
Nagomba kwabonera akaryo ko guhoza umuryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza, guhoza kandi abarundi bose ko babuze umukuru w'igihugu yari amaze imyaka 15 yose abarongora.
Uyu ni perezida Pierre Buyoya yayoboye u Burundi kuva mu 1987 kugera mu 1993 no kuva mu 1996 gushika mu 2003. Aha aragaruka ku rupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza yihanganisha abarundi muri rusange. Hambavu ya perezida Buyoya muri kino kiganiro turaza kumvisha uko abanyagihugu bakiriye ino nkuru haba mu makambi canke i Burundi. Twongere turabe uko icuka cifashe mu Burundi no mu micungararo yabwo. Kuri mikro muri kumwe na Joe Diana ninahaje ndabahaye rero ikaze. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina iwanyu mu ntara cumi munsi, reka mbanze mbikaze mugenzanje Aloyse Bigirimana atubwire ayageze hirya nino ku isi ahereye ku bamaze kugira icyo batangaza inyuma y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije ko ku izina rya leta y'u Rwanda no ku giti ciwe bwite ahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Mu butumwa yashikirije ku rubuga rwe rwa Twitter kuri uyu wa kabiri, perezida Kagame yashikirije ko ahojeje kandi n'umuryango wa Nkurunziza. Uwundi ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Yarahojeje kandi umuryango wiwe. Mu itangazo ryasohotse kuri wa kabiri, Antonio Guterres yemeza ko ONU ifite ishyaka ryo gushyigikira leta y'u Burundi n'abarundi mu rugamba rwo guhangana n'umugera wa corona. ONU ivuga kandi ko izobandanya mu twirwa two gushyiraho kazoza gatekanye karangwa n'iterambere hamwe n'amahoro ku barundi bose. Abu Kushaibe yahoze arongoye umuhari witwaje ibirwanisho kandi yagizwa ibyaha byo mu ntambara mu ntara ya Darfur muri Sudani ari mu minwe ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Iyo sentare ifite icyicaro irahe mu Buholande yatangaje kuri wa kabiri ko Abu Kushaibe yishikanye ku bushake bwiwe muri Repubulika ya Central Africa. Kushaibe yagizwa kuba yararongoye umuhari witwaje ibirwanisho witwa Janjaweed wagabye ibitero mu ntara ya Darfur mu mwaka w'2023 atera leta ya Sudani. Ibindi byaha yagirizwa ni ukwinjiza no guha ibirwanisho abarwanyi, kandi yagirizwa kugira uruhara mu bitero mu mihana ine ahabaye ubwicanyi, gusambanya abakobwa hamwe no kuboreza igufa abasivile. CPI yari yasohoye umutaya wo kumuhagarika mu 2007 ku byaha 22 byo mu ntambara na 28 byo guhohotera agateka kazina muntu.
Washington ijwi rya Amerika.
Abantu 18 barapfuye inyuma y'aho ubwato bubiri barimwo bwibiriye mu kiyaga mu ntara ya Ituri uburaruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abategetsi bashikirije kuri wa kabiri ko ibyo byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu kiyaga Albert gitangiwe na Congo na Uganda. Abapfuye n'abakongomani baba muri Uganda kandi bari mu rugendo rwo mu ijoro bitemewe n'amategeko igihe ubwato barimwo bwahura n'umuyaga mwinshi mu kiyaga. Ibiziga 20 by'abimukira bamuka muri Afurika yo mu karere ko munsi ya Sahara byaratowe mu mazi yo ku nkengera ya Tunisia. Abategetsi bavuga ko hariko hararonderwa abandi 30 bavuga ko bari kumwe nabo. Murade Turki avugira sentare yo mu gisagara cya Sfaxi yavuze ko ibyo biziga byabonywe n'abarovyi babona kubibwira abategetsi. Abandi bimukira babwiye abategetsi ko abafuye zari ingenzi zari mu bwato bwahagurutse mu ijoro ryo ku munsi wa kane bwerekeza mu Butaliyano kandi bwarimwo abantu 53. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR ishikiriza ko abimukira bava muri Tunisia bajya ku mugabane wa Buraya biyongereye ku bice 150% kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane ugereranije n'iki gihe nyene cy'umwaka uheze. Inama nshinga mateka ya Malawi yaremeje kuri wa kabiri ko ikindi gice cy'amatora y'umukuru w'igihugu kizoba ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu. Ni nyuma yaho sentare yubahiriza ibyirwa shingiro itesheje agaciro amatora yabaye mu mwaka uheze, ivuga ko yabayemo ubusuma bukabije. Aya matora yari yahaye Perezida Peter Mutharika kurongora ikindi kiringo kigira kabiri ku majwi 38.5%. Amabwi y'ivyo umugwi mushasha ujejwe gutunganya amatora warahiye kuri uyu wa kabiri kugira utegure ayandi matora. Inyuma yaho sentare yubahiriza ibyirwa shingiro itegekeye ko haba amatohoza ku nyifato yaranze umugwi wahahora. Bubaye ubwa mbere ubutungane bufuta ivyavuye mu matora muri Malawi kuva ico gihugu cikukira mu mwaka w'1964.
Arakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri ayo makuru. Ndabibutse ko ijwi ry'Amerika mukomeje kumva isanira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mwebwe muri ko mutwumva muri mu Rwanda mutwumva kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41. Ku mugoroba turi kuri metero 19.22. Turi kandi live ku isi yose kuri web3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu na Instagram ni vewa radio yacu.
Wanyu mu ntara. Wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara.
Ni cyane.
Nongenda bahikaze bakunze ibivu rya Amerika. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Bucumi inkuru nziza yarayatashe ava muri Kenya iyo yari yaroye kwivuriza kuva kwa 28 ukwezi guheze. Amasoko y'ijwi rya Amerika yemeza ko yashitse Bujumbura inyuma y'isaha 3 z'ijoro. Ayo masoko nyene akomeza yemeza ko atabaganga canke abaforoma bari mu ndege yamugarukanye nk'uko vyari biri igihe yaja i Nairobi. Hagati aho ku mugwa mukuru wa politike igitega no mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'ibindi bisagara bikuru bikuru haratekanye. Biruko mu gihe ejo abantu bari batashwe kare bacumva urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza. Ariko amakuru dukora aho hose muri ibyo bisagara bitandukanye yemeza ko batari bake bazindukiye ku mirimo yabo. Andi makuru tutarashobora kuronka impande zose ziyemeza avuga ko umubyeyi wa Perezida Nkurunziza nawe yobarenze ahari mu bitari Ngozi. Turabigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma, ariko mu kurindira turakomeza twakira icyo hamwe n'abandi bavuga inyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza. Mu kiganiro mugenzi wacu Edi Rwema amaze kugirana na Pierre Buyoya yigeze kuyobora Burundi yahujije Abarundi muri rusange.
Nagomba kwabonera karibyo ko guhoza umuryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza, guhoza kandi Abarundi bose ko babuze umukuru w'igihugu yari amaze imyaka 15 yose abarongora. Urumva icyo ni ikintu kitoroshye mu gihugu n'abanyagihugu. Icya kabiri nuko ngo rupfu rwarabaye rupfu giturumbuka rushika kandi mu bihe bitoroshye mu bihe mu Burundi ariko harashingwa inzego zishasha mu gihe Abarundi baje gutora umukuru w'igihugu mushasha. Ikindi novuga rero ni icyifuzo yuko byohinduka inzego yoba mu mahoro ikaba mu mutekano, hanyuma umukuru w'igihugu mushasha agashikira ubutegetsi biciye mu nzira y'amategeko nk'uko Abarundi babyifuje. Icya gatatu ni uko uwo mukuru w'igihugu mushasha yoba umukuru w'igihugu wa bose, yoshobora kuraba ibitagenze neza muri kahise agatwara atwarira bose, cyane cyane akihatira gusubiza Abarundi hamwe. Cyo nicyo novuga.
Nyakubahwa Perezida Buyoya, umukuru w'igihugu witabye Imana ntabwo mwakoranye, ariko ibyo ari byo byose ni umunyapolitike waruzi nk'ikintu wifuza kugeza ku Barundi wamwibukiraho ni nk'iki?
Niyumvira ko Abarundi batari bake baribuka ko Perezida Nkurunziza yatanguye kurongora Uburundi afise ibyiyumviro byiza, imigambi myiza yo gushyira hamwe Abarundi, mbere gushikaho igihe tuvuga tuti nkumbure twaronse inzira yo kuva muri rya njyane twamazemo imyaka n'iyindi. Rero cyabaye igice cya mbere cy'imyaka yamaze ku butegetsi, mugabo mu nyuma uko byagiye birabandanya, cyane cyane dufatiye kuva mu 2015 ibyagenze neza nk'uko twabyifuza. Harabaye ibintu byinshi bisa n'ibidusubiza inyuma. Nicyo gituma mbere nifuje ndi yuko turabye ibyo byose, ubu abategetsi ba none bufata ingingo zo kubikosora, bugira ingendo nshyashya kugira ngo dusubire mu nzira nziza. No mu icyo rero ndamwibukira ko nuko igice cya mbere yatwaye cyagenze neza, igihe igice cya kabiri mugabo wabaye nk'abasubira inyuma.
Hanyuma nyakubahwa Perezida Buyoya, Perezida Nkurunziza apfuye, hari undi mu perezida watowe ariko wari utarahira, ese muri iki gihe barimo kwitegura gushinga guverinoma y'agateganyo mu gihe bagereze ko umuyobozi mushya ajyaho, hari icyo bishobora guhindura muri politike y'u Burundi muri iyi minsi?
Ivyo sindavyibaza ko bizohindura kinini, kuko amategeko y'u Burundi agenga ibihe mwene ivyo aratomoye, aravuga ububasha bw'umukuru w'igihugu mfata kibanza aho bugera, icyo ashobora gukora n'itashobora gukora, uravuga n'ikiringo amara ku butegetsi. Jewe rero niyumvira ko mu bya politike ta kinini kizohinduka mu kiringo cy'imfata kibanza.
Ariko nanone nyakubahwa Perezida, wabaye umukuru w'igihugu igihe hari umukuru w'igihugu witabye Imana, ariko hashize hafi amasaha 24 Abarundi bataramenya utegeka igihugu, muri icyo gihe wari urimo ubigiranije n'ubu ngubu, n'iki wabwira Abarundi, n'iki bakwiye kwitega?
Navuze ko jewe icyifuzo cyanje ni uko igihe cy'ihinduka ry'inzego coba mu mahoro kikaba mu mutekano. N'icyifuzo nta bindi birebire nobivugako.
Ubutumwa ku Barundi muri ibi bihe bidasanzwe, cyane cyane Abarundi bifuza ubutumwa bw'amahoro n'ituze, ubutumwa wabagenera ni nk'ubuhe nyakubahwa Perezida?
Yewe nifuza ko muri iki gihe Abarundi baguma batekanye, hanyuma ibintu byose bitegekanijwe n'amategeko bigakogwa mu mahoro, mu mutekano, mu mwumvikano, cyane cyane izo nzego zishyashya Abarundi batoye zigashyirwaho ata musurikano, hanyuma ubuzima bw'igihugu bukabandana. Ndagushimiye kandi ku kiganiro umpaye.
Urakoze cyane.
Arakoze mugenzi wacu Edi Rwema kw'ico kiganiro na Perezida Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi. Bamwe mu banyagihugu bari Bujumbura nabo bwabakiriye gute iz'urupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yari amaze imyaka 15 abayoboye? Tubatega amatwi.
Iyo nkuru ndayumvise n'agacamugongo, yambabaje kubera n'ubu sindatahura, sindazyumva, sindanabyemera ideri kubera ntaziboneye kuri televiziyo neza, sishobora kubyemera kandi n'ubu ntibitahurire.
Je byambabaje kubera yapfuye atakiriye uwo muperezida wundi mushasha azoshyiraho Evari. Je ntibyanryoheye cyane kubera byasezege icurumbo.
Twabyakiranye umubabaro kubw'imvo z'uko atari bwarangize manda yiwe, atari bwatange ubutegetsi.
twatangaye twese twaguye mu mazi kubera gushika n'ubwo ntitsindana cyangwa se ntibiranjamo ndabyemeye ikintu nzo yokera ko nuko yari umuntu arinda azi gufata ibintu mu ntoke byaba bimeze gute byose yabifata
bagakire nabi kubera turafite agahinda kenshi ku mutima kubera twabyara ku buntu abana bacu bakiga ku buntu aha na mariya menshi ku mutima
abo bari bamwe mu banyagihugu bari Bujumbura duce tuva ngaho i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi twerekeza ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda umenyesha makuru wacu ari mu Rwanda inkuti bagira ubusa yenyarukiye ku mupaka wa Nemba kuturabira uko byifashe mukanya amaze kuvugana na mugenzi wacu Joshua Mutagoma
by'umwihariko nagiye ku mupaka navuga wa uhuzwa n'ibihugu byombi umupaka wa Nemba uhuza intara ya Kirundo aho ni mu Burundi ndetse n'intara ya Karere k'Iburasirazuba aho ni mu Rwanda by'umwihariko mu Bugesera natanze rero uwo mupaka murenge urafunzwe umupolisi nahasanze byari babiri haza kuza uwa gatatu umupolisi yasobanuriye ko umupaka ufunze ambariza ndetse n'abamukuriye kugira ngo mbashe kuba nakwinjira kuko nibyo namusabaga ngo mbashe kwinjira ndebe uko n'uwo mwuka umeze ambwira ko kuba umupaka ufunze ndetse ngo ufunze kuva ahari nko mu kwambere nta kintu cyemerewe gukorwa ndetse nabonye aho ngaho ku mupaka kwa kundi icyuma kiba kiri mu muhanda gihuza umuhanda gikingurirwa gicungurwa iyo imodoka zihageze kirimo hari n'icyapa kigaragaza ko nta modoka yemerewe kwinjiramo rero ijisho natereyemo nabonyemo imodoka ntoya yo mu bwoko bwa Suzuki imwe nabonye n'abantu babiri bagendagendamo ariko yambwiye ko nyine umupaka ufunze n'abaturage hafi aho ngaho nabashije kuvugana nabo bambwiye ko umupaka ufunze ndetse urabona ko ubucuruzi bwahakorerwaga bwahagaze mvuye rero aho ngaho nanone Mutagoma nagiye ku mupaka wa Mundenze Mundenze ni mu murenge wa Kamabuye aho ngaho muri Kamabuye ubusanzwe abarundi bajyaga bakunda kuhaza kureba isoko ariko aho nageze nabwo hasi n'icyaga cyohoha aho ngaho ndareba komide Busoni ndi mu karere ka Bugesera aho hari intera gutabara zihahora ndetse zahubatse n'akazu zambwiye ngo nyine ibintu biracyari gutyo nta n'umwe ushobora kwambuka haba ku Barundi ndetse no ku Banyarwanda
hari ibyavugwaga by'inzego z'umutekano bavugaga ko buri ruhande rwakajije umutekano ku mupaka warwo byo hari ibyo waba washoboye kubona
nta rwego na rumwe abo bapolisi nabonye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi n'ubundi bari basanzwe bahari barinda umutekano ariko aho ngaho muri utwo tuyira twibusamo gusa hari umuntu wa Nyongoro yarambwira ngo wegereye hepfo nubwo bitari byemewe bambwira ngo ubu ntabwo byemewe ngo wegereye hepfo ngo ushobora kuhabona ngo abasirikare b'u Rwanda ariko nabwo baba batagaragara ariko n'amaso yanjye ntabona hoye
ni ukuvuga ko rero utashoboye kuvugana n'umuturage w'umurundi muri ubwo buryo kuko ntabwo washoboye kwambuka Eric
Umurundi byari bigoye no kwambuka ubwo ngubwo byaba ari nko kuvotegera ubusugire bw'ikindi gihugu nkurikije uko izo nkeragutabara zambwiraga kandi nagombaga kubaha ayo mategeko ahubwo nabashije kuganira n'abanyarwanda batuye mu murenge wa Kamabuye abo banyarwanda batuye mu murenge wa Kamabuye by'umwihariko bahahiranaga n'abarundi bava mu karere cyangwa se muri komine Busoni abo barundi bava muri komine Busoni ahanini bazaga mu Rwanda mu bikorwa byo gukora imirimo isanzwe mu Rwanda ndetse banahahirana n'abanyarwanda bakoreshaga mu mirimo yo guhinga ubundi bakazana ibishyimbo by'abanyeze abanyarwanda bakavuga ngo babiguraga kuri make ariko kubera ko imigenderanire yahagaze hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibibazo bakavuga ngo byarushijeho kuba bibi ku mpande zombi haba ku banyarwanda ndetse no ku barundi
Eric abo baturage mwaganiriye se hari icyo bigeze bavuga ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza cyangwa ku cyo bategereje kuri Perezida mushya uherutse gutorwa mu Burundi
mu minsi imbere icya mbere na mbere nabonye bavuga urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza nabo barwumvise, ariko noneho bakavuga bati byanze bikunze perezida watowe General Evariste Ndayishimiye bamwitezeho impinduka ko hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibintu bishobora guhinduka, noneho abaturage bakongera bakagenderana cyane abo ba Rwanda rugufi bavuga ko bari babahariyemo.
Erike bagira ubusa ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, urakoze cyane, ukomeza kugira umunsi mwiza.
Ndagushimiye nawe Mutangoma.
Reka tuve ku Kanyaru tunyarukire i Butare ahari mugenzi wacu Desire Hatungimana ari kumwe na Edwin Rwema ku murongo wa telefone.
Nta mpinduka navuga zihari kuko ugiye kuraba aho duhagaze, nta rujya n'uruza ruhari, nta na gakeya, nta muntu n'umwe ajyabuka, kandi n'indimi zisanzwe zugaye kubera icyugara cya korona, nta muntu n'umwe ahari, nta muntu n'umwe acaruka, ahubwo uteze amaso hakurya hakurya ukaraba hakurya i Burundi ntubona yuko hari abantu bake bake bariko baratembera ku mupaka w'u Burundi, ariko ubundi ku mupaka w'u Rwanda nta rujya n'uruza ruhari, nta na rukeya. Ahubwo mbere ubonye n'ibarabara riva Huye rigenda ku Kanyaru womenga wo ntibikora, kuko ugiye kuraba nta rujya n'uruza ruhari gushika ku Kanyaru, tukaba twahuye n'imodoka imwe itarenga kuva i Huye ugenda ku Kanyaru, byerekana yuko atari rujya n'uruza ruhari kuko iryo barabara ryakoreshejwe cyane n'Abarundi.
Bivuze ko nubwo mu gihugu cy'u Burundi havugwa urupfu rw'umukuru w'igihugu ntacyo byahungabanyije cyane ku buzima bw'abanyagihugu b'Abarundi, cyane cyane ko Abarundi bari bamenyereye ko igihe habaye urupfu cyangwa se impinduka muri politike habaho ugunga kw'abaturage, ibyo ntabyo ubona?
Ntabihari na gatoya, haratekanye, nta muntu ajyabuka, ntitwaba tuzi ko batinya kudapfa kubera imipaka isanzwe ifunze, ariko ugiye kuraba nibadafata cyo kibitere kuko tubajije n'abantu bari Burundi tukavugana n'abantu bo mu ntara zimwe bavuga ati abantu baratekanye cyane rwose, mbere ibintu bitangaza abantu kuko nk'uko bivuze iyo habaye impinduka mu Burundi, iyo habaye icyago mu Burundi, Abarundi benshi bahora bahungabana bagahunga, ariko ubunya byose byatunganye wo kwibaza yuko atari cyabaye eka no mu Burundi tuvuganye n'abariyo niko batubwira.
Desire Hatungimana, ukorera i Kigali mu Rwanda, wabaye mu gihugu cy'u Burundi, Abarundi hirya no hino ku isi hari uburyo bakiriye urupfu rwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza, hari abavuga ko urwo rupfu rugiye kuba intandaro yo gusubukura cyangwa se kongera gusubiramo uburyo politiki y'igihugu yari ifashwe, nk'Abarundi muvugana mu Rwanda ahuba bakiriye gute urwo rupfu?
Kigali mu Rwanda abo tuvugana bose, abo tugendana, abo tuvugana, abo hirya no hino baravuga yuko ibyabaye mu Burundi nibyo koko urupfu ni rubi, abantu babyakiriye gutandukanye, hari abantu bamwe bifite ishavu ry'uko batagiye gucyabo bavuga bati biba byose biba uko bigenda ntacyo bibabwira, ari ugiye kuraba benshi bavuga bati nta mpinduka n'imizoba kuko ugiye gusubirira Petero Nkurunziza ari Evariste Ndayishimiye nibo bagendanye bakirwana muri FDD, nibo bagendanye mu gambo esendi FDD, ati ni ya ntwaro nyine izobandanya nta kintu na kimwe na kimwe yiteze n'ihinduka, ariko abandi bakavuga bati Evariste Ndayishimiye arashobora guhindura nk'uko tuba tubibona mu gihugu nka Congo, ugasanga aregereye bagenzi bo mu bihugu bibanye bagasubira bakabwira imigenderanire, babivuga gutandukanye, hari bamwe bafite icyizere ko ashobora guhindura ariko ni bake cyane ugereranyije n'abandi bakatakizohinduka.
Desire Hatungimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ndagushimiye cyane, komeza udukurikirane hafi, iyo nkuru urayitugezaho mu makuru ya saa tanu.
Urakoze.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, twakomeje n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Manda ya nyuma ya perezida w'u Burundi yo kuva mu 2015 gushika Shengere yatumye Abarundi baharurwa mu 100,000 bahunga igihugu. Bamwe muri abo Barundi baratashe, abandi baracari mu buhungiro. Abakiri mu buhungiro bakiriye gute inkuru y'urupfu rwiwe? Aka kabazo mugenzi wacu Vedaste Ngabo yakatubarije impunzi z'Abarundi yasanze mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Urupfu rwa Nkurunziza rwatubabaje cyane, kubera umubyeyi wacu naho twari ngaha ntabwo twari tumwase twari tumukunze gose yatubabaje cyane kubera yapfuye atagwaye abandi bakuru bagwara bakavuga ngo baguye hanze ariko wewe yaguye mu gihugu cy'uwiwe yatubabaje cyane kubera yari yadadufashe neza abantu bavugwa ku buntu ababyeyi bafite imbanyi bopegwa nta mafaranga yirirwa baratanga nk'uwatanga nk'ibihumbi 300 yabyara agataha uko ata mafaranga yiriwe aratanga yaratwubakiye yaratugiriye amashuri yarubakishirije abantu abakene arabubakishiriza aradukorera amabarabara twaca ahantu heza nicyo gituma twababaye cyane rwose
jewe ndi mpunzi nahunze mpunge ibyago byo byamaga bahoro nziza afatika ari byo mbonerakora ziwe by'ukuri kuba yapfuye jewe kuri jewe n'akanyamuneza kubera nka jewe nari byari byaranze ko nta mu gihugu ariko bigiye gukunda ko nta mu gihugu
kimbabaje cyane ku rupfu rwiwe nuko nkuru nziza yari yerekanye ko ari umugabo kuba yari yemeye agashyikiriza umusimbura mu kibanza cya perezida agatunganya amatora akagenda neza amatora arangiye hari umutekano mu gihugu ubu ikibabaje ni uko aciye yitaba imana atarimika atarashyikiriza we yari yateguye kugira ngo amusubirire ni umubabaro rero kuko ahacu twabona ko yari yabaye umugabo yari yakoze nk'umugabo muri afurika yarerekana ubudasa none imana iramujyanye atarashikana yari yatanguye ariko imana imwakire
ikiza ni umwirukira ko hariho hamwe yagiye ari umuntu ameze neza akora ibintu bimeze neza na hamwe byagiye bigenda nabi n'ibyagiye bigenda nabi ni uko hageze igihe kimwe mbonerakure zikaba ziruka ku bandi bantu
we nta kibi na kimwe yakoze mugabo we yashinga amategeko meza ariko abo bakorana mu bikorwa byo gutwara nibo batwara nabi uhereye mbere ku mbonerakure baratoteza abantu mbere no kwitabya irica abantu bakanyuruzwa ugasanga batawe mu nduzi za rusizi abandi nabo bakanyuruzwa mu ijoro bitewe n'uko ngo batari mu mugambwe wa semudedeshe icyo ni cyo kibi cya mbere cyakozwe mu gihugu cy'u Burundi
iyo natangiye kubyara njyarira ku buntu abana banjye batangiye kwiga ku buntu ni ukuri ibikorwa yari yarakoze mu Burundi sinzi ko tuzaba nk'undi muperezida azakora ibikorwa nk'ibyo yakoze ni ukuri byarayo bitubabaje nubwo turi mu nzu kandi turi hanze twarababaye cyane rwose n'abana barabyumvise birabababaza ni ukuri n'ubundi muperezida boba baratoye ajya akora ibikorwa nk'ibyo yakoze perezida nkuru nziza byo bari byiza urupfu rwe rwaratubabaje
jyewe muri make urupfu rwa nkuru nziza
wa perezida nkuru nziza
wa perezida nkuru nziza ndagwakiriye nabi kuko mu majambo make ibyo yari yakoze byari byiza yari yarazanye iterambere mu gihugu amabarabara yarakozwe neza amashuri arubakwa n'ibitaro birubakwa muri make rero ntabwo bavuga ngo agwakiriye neza kuko yari yarazanye iterambere mu gihugu ingorane inahari ku bavuga yuko babagwakiriye nabi bo babivuga kubera abantu bamutwarira nibo bamutwarira nabi
akaba arimo kuri ibyo byaranze ubuzima bwa perezida Pierre Nkurunziza yashingiye ku munsi wa mbere dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cumi munsi bakozi bagenzi banje bose bagize icyo baterera kugira ngo mushobore kumva amakuru atandukanye ku by'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza ishimiye by'umwihariko Etienne Karekezi yaraduhagarikiye na Makbiri ya Biro yegeranije amajwi yacu kuri mikro mari kumwe na Diana Ninahaze ndabikibanire ndabikiriza kuranirwanda n'abatumira mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere riza gukomeza kwibanda ku rupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza.